ngire ndabaramutse ndaye kuri ikadze bakunzi bacu bakunzi badusuruke ku radio ijwi rya America uyu ni wa mwanya wa muziki nari mwiza ndi kumwe namwe muri no gahunda turi mu kwezi kwa gatatu amakungu yaguhariye umukenyezi nkako ku itariki 8 kwezi kwa gatatu numunsi muza makungu wahari umukenyezi bakenyezi mwese mutwumvirize turabifurije umunsi mukuru mwiza uyu munsi muri dususuruke twifadikanya n'amakungu mutugaruke ku bakenyezi rurangiranwa b'abanyafrika babaririmbyi umuziki ntiwigeze uwo abagabo gusa abakunzi b'umuziki muranze abanyafrika kazi babiciye biracinika mu mwuga wabo wo kuririmba abakenyezi ni benshi baririmbye canke n'ubu bakiririmba nashimye ko twibutsanya icenda muri bo bo muri Afrika nta nkeka benshi musanga mubazi gumana natwe Umufaso ni Kajanine ni rurangiranwa eka ngira si mu Burundi gusa amazina yiwe y'ukuri ni Janine Rema yavukiye mu Burundi itariki 27 ukwezi kwa gatandatu mu 59 yatanguye kuririmbira Burundi imbere y'uko aja mu mahanga mu Faransa no mu Bubiligi Kajanine yasohoye urukurikirane rwa mbere rw'indirimbo mu 92 yaririmba mu Kirundi no mu Giswahili mu Faransa yamenyekanye cyane ku ndirimbo Sambolera Maison mu 95 Kajanine yaririmba ahayagiza abantu rurangiranwa mu mice itandukanye nka Nelson Mandela yabaye umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo yarahayagije umuririmbyi agendana n'ubumuga bwo kutabona Stevie Wonder n'abandi Kajanine yarakora ibitaramo byinshi mu mahanga yaranagenywe n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF nka ambasaderi w'ibikorwa byiza anaraba n'ibya bimukira mu 2016 Kajanine yararonse agashimwe nk'umukenyezi yakoze birashimwa agashimwe yahawe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abanyafrika yaranagiye mu mugwi w'abakurikirana ihiganwa ry'amarerezi Festival de Cannes aho hari mu 2018 Regidina Kajanine bari mutaziriye akiri muto kuko ngo yari umwana muto muto cyane na nkeka indirimbo yiwe Wale Watu murayibuka umvirize Roma Ubundi nashaka kubibutsa ni Brenda Fassie. Brenda Fassie yakomoka muri Afrika y'Epfo mu gisagara cha Cape Town. Yitabye Imana mu 2004 afite imyaka 39 gusa. Brenda Fassie yakomoka mu muryango w'abaririmbyi. Ababyeyi biwe be n'abasaza we bose bararirimba. Ku myaka 5 gusa yararirimba mu mugwi w'abana nyina wiwe yarashinze. Afite imyaka 16 hari umuhinyanyuzi yamutwaye mu kindi gisagara cyitwa Soweto ngo amufashe gutera imbere mu muziki. Brenda Fassie yari mu mugwi witwa Brenda and the Big Dudes. Uyo mugwi mu myaka ya 80 wari rurangiranwa muri Afrika y'Epfo. Mu myaka ya 90 igihe Afrika y'Epfo yariko irikura ku intwaro ya gikoloni ya apartheid, Brenda Fassie afashijwe n'uwa mwandiki indirimbo yitwa Chico Twala yasohora indirimbo. Indirimbo zirimo amajambo ahiritse ariko akomeye yerekana ingene Abanyafrika y'Epfo bamerewe nabi. Brenda Fassie yari ijwi ryerekana neza amagongo y'icyo gihugu kubirabure muri Afrika y'Epfo, cyane cyane ku bakenyezi n'abana. Yura mutwe yanywa byaranse kwa biheba birateba biramunitana mu 2004. Bakunzi badusuzuruke, turacyari ko turabira hamwe bamwe mu bakenyezi rurangiranwa b'abanyafrika babaririmbyi muri Afrika y'Uburengero, neza na neza mu gihugu cya Benin. Turasangayo uyu ndi mufasoni rurangiranwa muri ririmbyi, uyu nawe ni Angelique Kidjo. Angelique Kidjo afite imyaka 63 ubu. Kubera indirimbo ziwe yaragiye mu bahiganirwa agashima Grammy Awards inshuro 5 zose. Indirimbo za Angelique Kidjo ziri mu midiho y'iwabo muri Benin canke mu yindi midiho nka pop, zouk, rumba, jazz, imidiho yo mu mazinga ya anti n'iyindi. Angelique Kidjo kubera indirimbo ziwe zifite ibyivugo byo kwitaho ineza y'abantu, yaragenywe nk'umuserukizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana UNICEF. Mwumvirize ino ndirimbo Agolo yasohoye mu 94. mfatwa n'umuririmbyi w'umunyafrika nashaka kubagezaho ni Cecile Kayirebwa. Uyu ni umunyarwanda kazi. Cecile Kayirebwa yavutse mu 1946 avukira I Kigali mu muryango w'abaririmbyi. Se wiwe yatwara umugwi w'abaririmbyi yo mu isengero. Urukurikirane rwiwe rwa mbere yagwise Music from Rwanda canke umuziki ukomoka mu Rwanda. Cecile azwi mu ndirimbo nyinshi nka Ubumanzi, Mbateza imitego, Mpore n'izindi. Reka ndawumvishe iyitwa Ubumanzi ni ya Cecile Kayirebwa. Iradiyo y'Amerika America. Ikiganiro nidususuruke uyu munsi muri kuno kwezi kwahariwe bafasoni turiko tubashikiriza bamwe mu baririmbyi kazi b'abanyafrika rurangiranwa tuje muri Congo yitiriwe demokarasi. Yitwa Elizabeth Chalamwana Muidikai yavukiye mu gisagara cha Elizabethville ubu hitwa Lubumbashi hari tariki ya 13 ukwezi kwa 5 mu 1958. Chalamwana yitavye Imana kuwa 10 ukwezi kwa 12 mu 2022. Turese ko yaririmba Chalamwana yarakora n'ibikorwa vya politiki aho yigeze kuba umushinga mateka kuva mu 2000 gushika mu 2022. Mu muziki Chalamwana yamenyekanye nk'uwateje imbere umudiho Mutuashi w'abanyekongo kwa abaluba bana mutaziriye Reine du Mutuachi cyane umwami kazi wa Mutuachi. Indirimbo za Chalamwana kenshi zaba ziri mu bivugo vya politiki. Abanyekongo bana mutazira kandi Mamu National cyane mama wiki huko. Umviriza imwe mu ndirimbo za Chalamwana yitwa Kalibu Yangu.
Ondo wa yalote, upendi o mimi na
akiri mu baririmbyi kazi rurangiranwa b'abanyafrika uwitwa Cesaria Evora numwe mu bakenyezi rurangiranwa mu muziki muri Afrika. Cesaria Evora akomoka mu izina rya Cape Verde muri Afrika y'uburengero yitavye imana mu 2011 ku myaka 70 y'amavuko. Cesaria Evora ari mu bateje imbere umuziki wo muri Cape Verde biciye mu bidiho yabo yitwa Morna na Coladeira. Cesaria Evora yaririmba mu Gifaransa mu rurimi rwa Creole cyangwa mbere no mu Kiyesipanyolo. Uyu mufaso ni mu 2004 yararonse agashimwe ka Grammy Award kubera urukurikirane rw'indirimbo yise Voz d'Amor rwadandajwe inshuro zirenga 400,000. Yaranatahukanye inshuro zibiri agashimwe gahabwa abaririmbyi baririmba mu rurimi rw'Igifaransa, agashimwe bita Les Victoires de la Musique. Mumenya kandi ko Cesaria Evora yaronse mu Faransa agashimwe k'igihugu nk'umuntu yakoze ibikorwa bishimishije, agashimwe bita Chevalier de la Légion d'Honneur hari mu 2009. Nguyu Cesaria Evora muri ino ndirimbo Soudade. Kazi wo muri Kongo Kinshasa afite imyaka 65. Mbili ya Bell afite indirimbo nyinshi zo mu mudiho wa rumba. Uwamutumye amenyekana ni undi muririmbyi rurangiranwa muri Kongo yitwa Taboray Hosheho bahavuye banubakana. Mbili ya Bell yaragize ibitaramo byinshi cyane muri Afrika, Iburaya, eka no muri Amerika. Mbili ya Bell aririmba mu rurimi rwa Lingala usangamwe n'amajambo y'Igifaransa. Uyu muri ino ndirimbo Fopa, uyo ni Mbili ya Bell. nizere ko mukiri kumwe natwe bakundi badususuruke reka ndabibutse uyundi Miriam Makeba Mama Africa yavukiye muri Afrika y'Epfo yarafise kandi ubwene gihugu bwo muri Gine no muri Algeria Miriam Makeba nitwi jagwanije cyane intwaro ya gikoroni muri Afrika y'Epfo apartheid mu Faransa ibanza byinshi nk'amashuri amabarabara ibanza byiratiro byaritiriwe iyo ntwaro yo muri Afrika nguyu muri taxi pata pata indirimbo yasubiwemo mu ndimi nyinshi nabandi baririmbyi Miriam Makeba yitavye imana itariki 9 ukwezi kwa 11 mu 2008 ku myaka 76 yatweje bagenzi reka ndangirize kuri no murundi kazi Rosa Nduwayezu numwe mu baririmbye barundi kazi n'ubu umusanga mu bitera mu by'abakiri bato kuko yamurikiye benshi Rosa Nduwayezu yaririmba mu gwi gihugu Orchestre National aho basohoye indirimbo nyinshi ndavuga simvura yemwe muranunga kibwirwa n'icumva na urumviza twabonanye nk'irumu yabaga ko wankunda nanje na rugwedengwe namwe mu jambo y'indirimbo yiwe ndavuga simvura yo ni Rosa Nduwayezu ndabasezere kuri ako kazino radio ijwi rya Amerika na jewe neri mwiza turabifurije abakenyezi mwese ukwezi kwiza kwabahariwe
weekend.